nzamba
nzambira samirana
Niriwe bakunzi bamakuru ya radio Inzamba gateka kawe sangwe kaze kuri no sango ryo kuwa 17 myandagaro umwaka w'2021 ano makuru miyashikirizwa na Josine Kaze tuyahere ku ngingo nkuru ziyagize umugambwe SNL uragabisha abo witako bagize umugambi ugutoteza abanywanyi bawo bisigurwa na Aime Magera umwe mu ndongozi z'uwo mugambwe ku mugabane wa Buraya ni mu gihe hari ababandanya gufatwa bazira ko bakora ibikorwa byo gutoza intererano z'uwo mugambwe ibice bigera kuri 62% ku ijana nigo rugero rw'inyungu amakoperative yashitse ko mu mwaka amaze akora ibyo bishikirizwa n'urongoye ikigega Phonic kijejwe iterambere ry'amakomine catanze imitahe ku makoperative agera ku 2,911 na yabana bakora urudandazwa rutemewe n'amategeko bamaze iminsi bafatwa ku ngingo izananye mu gisata ca Aubert kijejwe kugwanya urudandazwa rwa magendu iyo ngingo ariko ngo ntiyikwije yonyene nk'uko bishikirizwa n'umwe mu bashinze ishirahamwe bise bafashe bige Elali Nibizi avuga ko imvo nyamukuru ari ubukene buri mu muryango aya n'ayandi ni mu kanya
urakeneye kumenya makuru y'imvaho umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezitatu akaburungu inzamba akaburungu org
subiye kubaha ikaze mwese ano makuru tuyahereye mu bijanye na politike abanywanyi batatu b'umugambwe SNL bari bahagaritswe ku munsi wa gatanu mu ntara ya Makamba muri komine Kayogoro baraye barekuwe musitaneri wa komine Kayogoro akaba yabarekuye ku idegeko rya Buramatari w'intara ya Makamba Françoise Ngozirazana Ido Nido na Alice Akimana
Leona Nsabimana ari mu bari muri komite ya komine Kayogoro mu mugambwe SNL Cleophas Toyi hamwe n'ubuzi ku izina rya Daniel bari kuwe imbere y'umutaga wo kuri uyu wa mbere ku itegeko rya Buramatari w'intara ya Makamba Françoise Ngozirazana nk'uko bivugwa n'abegereye imiryango yabo banywanyi ba SNL babivuga ngo Buramatari w'intara ya Makamba Françoise Ngozirazana akaba yaba yatanze itegeko kuri Antoine Ndayiragije arongoye komine Kayogoro nk'uko ayo makuru abandanya yabimenyesha ngo abarongoye umugambwe SNL mu ntara ya Makamba bari bagiye kwitwarira umuhanuzi wa musitaneri ajerwe intwaro n'imibano muri komine ya Kayogoro kwa Buramatari w'intara ya Makamba hamwe no muri parke kuko igihe ngo yahagarika abanywanyi ba SNL amafaranga yababa umuriyoni niyo batswe hamwe n'ibindi bikoresho by'umugambwe bishe bitwagwa n'igipolisi gihagarikiwe n'uwo muhanuzi atanisha igeranyo gikozwe ayo makuru avuga kandi ko naho barekuwe batasubijwe ibyo bikoresho harimo ayo mafaranga yari tojwe mu banywanyi akaba yaragenewe kubaka ingoro y'umugambwe SNL ku rwego rw'igihugu abanywanyi bane b'umugambwe SNL bakaba bari bahagaritswe bafungirwa mu gipolisi cya komisari ya komine Kayogoro ku itegeko rya musitaneri wa komine baraheza barekurwa batanze amafaranga ibihumbi 10 umwe uruganda rwa radio Inzamba rwarondeye Buramatari w'intara ya Makamba kugira ngo tumenye ica amafaranga y'abanywanyi ba SNL yari yafashwe n'uwo muhanuzi wa komine agiye kumara ariko tukaba twamukenye
imyidogo ni myinshi mu banywanyi b'umugambwe SNL wa Gatongwasa mu ntara ya Muyinga Buramatari w'intara ya Muyinga akaba aherutse kubankira gusubira gutoza abanywanyi b'uwo mugambwe kunzu kunzu intererano igenewe kubaka ingoro ya SNL ku rwego rw'igihugu agasaba kw'ico gikorwa cokoregwa mu ngoro z'uwo mugambwe mu ntara ivyo abanywanyi ba SNL babonamwo kuburabuza ibikorwa z'umugambwe wabo Ido Nido na Blaise Nijimbere
Amakuru atangwa n'abanywanyi b'umugambwe SNL mu ntara ya Muyinga amenyesha ko iyo ngingo ya Buramatari w'intara ya Muyinga Jean-Claude Barutwa nayo yafashwe harahezindwi warongoye intara ya Muyinga asaba abanywanyi b'uwo mugambwe gutangira iyo ntererano mu ngoro zabo aho ziri hose kandi ko kizira kuzunguruka mu mitumba ngo bariko batuze intererano ariko Buramatari akaba adashikiriza imvo ituma abanywanyi b'uwo mugambwe batitunganya nk'uko bavyifuza mu gutoza iyo ntererano nkuko isoko ryacu ribandanya ribitumenyesha abanywanyi b'umugambwe SNL bobo bakavuga ko iyo ngingo yabafatiwe ariyo kuburabuza ibikorwa by'uwo mugambwe kuko atangoro bafise ku mitumba muri iyo ntara ya Muyinga bagatangaza rero niyo ngingo mu gihe byose byokozwe mu mutekano ntangere kana aho nyene agatangwa n'ubuyumvamwo uwo mugambi. Bamwe mu ndongozi w'umugambwe SNL muri iyo ntara ya Muyinga bakibutsa ko indongozi y'uwo mugambwe ku rwego rw'igihugu yari yaramenyesheje umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu ibijanye n'ico gikogwa cyari gitekanijwe mu gihugu cyose. Uruganda rwa Radio Inzamba rwakuye ku murongo wa telefone buramatari w'intara ya Muyinga tumaze kumwidondora Jean Claude Barutwa nayo akaba yaciye atwihanikiriza kuzosubira kumuhamagara.
Eme Magera aragabisha abagize umugambi gutoteza abanywanyi b'umugambwe SNL ko amaherezo bazoshengezwa iyo ndongozi uwo mugambwe ku mugabane wa Buraya abishikirije mu gihe abatari bake mu banywanyi b'umugambwe SNL bamaze iminsi bakoregwa mabi harimwo nabo bishika bakabugwa irengero. Eme Magera asaba abarundi kuguma bafatanye mu nda.
Ntarabitwovuga yuko itabangamiwe kuko umugambi bigaragara ko ari umugambi w'igihugu. Muganga SNL FDD na leta bashize kugira ngo baburagize bazimanganye umugambi SNL. Niyumvira yuko ejo cyangwa hirya y'ejo bari kuhagarika gusa icyo twavuga ni uko abarundi bose batoci ikigutu abarundi bose bagahagara bagafatana mu nda. Ikibazo twakigira cy'uburundi koko kuko umugambi SNDD ni umugambi wazi ute gutongora ni umugambi udasuga umugambi nk'umwe iterambere ari umugambi w'ubusuma n'ubwicanyi. Nta kindi urumva rero kutubanga bice amatora abantu bama bagangaza abantu bica abantu biragoye tukabaganisha yuko itebuke ibyo bari kubakora bibazo bibazo. Ubwanje kibara gikoze imyaka ibaye myinshi kuva bari ku butegetsi kuva 2003 bacinjira baje bafite umugambi wo guhonya ba SNL baje hanyuma bacuruza muri SNL urumva rero ni ibintu tumenyereye ntitubona bamwe bakora kugira ngo baburagize nyamugabi wo baburagize cyangwa agashyira ahabona ibyerekeye by'ubusuma ibyerekeye by'ubwicanyi n'icyo gihugu. Ariko twebwe ntiduce intege kuko imyaka tumaze tubaharanira kwishyira no kwizana ku Barundi si mike kandi ikintu tugiye guhagarika tuzobandana.
Hari umunyagihugu yafashwe kuri uyu wa mbere n'abapolisi mu gisagara ca Bujumbura muri quartier Jabe ya zone Bwiza. Ifatwa ryiwe ryateye amakenga abaryango biwe. Ingenieur Eric Nitegeka yatwawe ahantu hatazwi mu nyuma umuryango wiwe wahavuye umenya ko afungiwe mu gipolisi cyo kwijabe. Kugeza ubu uyu muryango ukaba utaramenya icyo uwabo yafatiwe bagatabaza abajejwe agateka kazi na muntu gufasha uwabo ngo arekugwe.
Nakahe kamaro ko kuronswa urukingo rwa coronavirus? Abahinga mu by'ubuvuzi b'inishyirahamwe mpuzamakungu ryitaho amagara y'abantu OMS basaba gukingira abantu kubera imvu nyamukuru zitatu. Urucancu rukingira cyane cyane abantu bafise ubudahangarwa buke mu mubiri, rukagabanya ibitigiri by'abaremba n'abapfa. Urukingo rugabanya kandi ibitigiri by'abaja mu bitaro, bigatuma ibisata bijejwe amagara y'abantu mu gihugu bitarengegwa. Iyo ibitigiri by'abaremba canke abapfa bigabanutse kubera abantu baronse urucancu, bituma ingaruka mu by'imibano, ubutunzi bw'imiryango n'ubw'igihugu ziba nke. Muramenya neza, uwikingije arashobora kwandura, nawe agashobora kwanduza abandi.
Akanakamo ka Radio Inzamba agateka kawe.
Umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu umutekano n'iterambere rusangi Gervais Ndirakobuca yagirishije inama kuri uyu wa kabiri baburamatari bo mu gihugu cyose bariko barabira hamwe ubuzima bw'amakoperative baravye amafaranga leta yatanze ibicishije mu kigega Fonic. Imiliyoni 10 yahawe ikoperative imwe imwe ngo yaratanze umusaruro nk'uko byashikirijwe n'umuyobozi mukuru w'ikigega Fonic gishigikira amakomine Severien n'Itunga. Naho biruko ngo intambamye zidari nke zagiye ziragaragara mu makoperative atari make kurikira n'Itunga Severien umuyobozi mukuru w'ikigega Fonic.
Mu bisanzwe ugiye kuraba mu batashwe kuronka amahera nk'abo bagiye baba banyuma harabusanga bari munsi cyane gose ya za miliyoni 10 zatangwa. Mwabibonye ko hariho abari mu mugwi wa Rouge bafise hagati y'ubusa n'imiliyoni 5 n'abandi usanga bafise hagati y'imiliyoni 5 na 10 abo twaze mu mugwi w'umuhondo n'abo twashize mu mugwi usa twavuze urutoto ugwatsi rutoto bafite miliyoni zirenga 10. Rero abo banyuma twavuze ko ikinogo baguyemwo twabonye icabiteye ubu tujye kuzoraba ingene tubaha imigambi n'ubuhinga bubakurayo kugira ngo bose uko ari amakoperative 2011 baje ku murongo w'iterambere baduge rero murabona ni ko kamaro kirihangiro cy'iki gikogwa kugira ngo mu byukuri tubaronderere ingamba zishobora kuzobatuma batera baje imbere cyane muri make nk'uko mwabukurikiranye abashoye guhomba n'abashogira ibibazo bito bito nk'ibijyanye n'uburongozi hagati muri bo nyine kumbure kutaba bataronse ifashanye ihambaye mu bajejwe intwaro rimwe na rimwe n'ahandi usanga bahuye n'ibiza n'indwara zagize itera ibitungwa ibyo byose tukaba twashyizeho ingamba zikomeye kugira ngo bigende neza
amakuru ajanye n'agateka k'abana abana batarashikana imyaka yo gukora imirimo yo kudandaza canke bakoreshwa bamaze iminsi bafatwa n'igisata kijejwe kugwanya urudandazwa rwa magendo ivyo vyavugiwe kuri uyu wa kabiri mu ruganda rwatunganijwe n'ikigo BR kijejwe kwegeranya amakori mu guhimiriza abarundi gufashanya kugwanya imirimo ikoreshwa abana Zaningenda Kumana ajejwe kumenyesha makuru muri ico kigo asaba abegwa bose n'ico gisata gushira hamwe inguvu kugira abagwanirize hamwe ikoreshwa ry'abana mu rudandazwa rwa magendo umbiriza Zaningenda Kumana
abo bana bakaba bakoreshwa muri ivyo bikogwa bigayitse maze aho tukibaza ibibazo bitandukanye haba kubijanye na kazo z'akabo bana ababatumye ibihano tutibagiye n'icyokogwa no mu mwe wese muri twebwe tumaze guca hirya no hino rero icyo kibazo mu kigobe twasanze byo bajiza twicaye hamwe nabo bose begwa n'ineza y'ugwaruka kugira dufashanye kwihintumbero nshasha izotuma amakori n'amatagisa tozwa neza kandi n'ineza y'ibibondo idasigaye inyuma ibyo bisaba gufashanya na cane cane kw'amategeko dusanze dukoresha yibanda cyane kubijanye n'urudandazwa na ivyo gukurikirana no gukingira abana hari izindi nzego zibikurikirana ku munsi ku munsi twibuke twese ko ikibanza cy'umwana kitari mu ibarabara nivyo tuza guhanahana ko ivyiyumviro twese tubigira ivyacu na cyane cyane muze gutanga intererano zanyu mu ntumbero yo kugwaniriza hamwe ikoreshwa ry'abana mu rudandazwa wa magendo
kugwanya gukoresha abana mu rudandazwa rwa magendo vyonyene ntibishobora kubinyishu nyayo kungorane zitari nke abana bafise mu Burundi ivyo bivugwa na Irari Nibizi ari mu bashinze ishirahamwe bafashe bige riharanira uburenganzira bwo kwiga kubana asigura ko no mu rudandazwa rwemewe n'amategeko hari aho usanga abo bana bariko barakoreshwa akabona rero ko umuzi w'ingorane ari ubukene buri mu miryango kurikira Irari Nibizi
ibyo kwa gateka k'abana bagahagarara ko mbono menga ntibikaze kuko ibyo gateka k'abana ntibihagarara ku kugwanya urudandazwa rw'amagendo gusa ni igikorwa cy'amagiriranire hanyuma bakaca barabara kuri urwo ruhande rw'ukudandaza ibya magendo kuko urumva no kudandaza ibice mu mategeko bakoresha aho ni kuri sindabibona kuko barashobora kubakura muri barabara barashobora kubahanura mugabo amajambo ashika mu mutwe mu matwi utabafashije icyo kibajana mu rudandazwa ubwo ariko gose batakigwanije kuvuga ko kibanza cy'umwana ari mu ishuri yego tuka amasozi yumva mugabo inyishu irama ntibiri kuyatorwa yumvirije ijambo yavuze urumva ko ikibakora ku mutima ni uko urudandazwa rwa magendo guhagarikwa ni uko amakori yo kwinjira mu kigega uko biravye ijambo ry'umuntu ajejwe iby'amakori byonyine ntirimaze nimba bariko bakora igikorwa cy'intango kugira biyumvirire hamwe hamwe batore inyishu irimo inyishu zose hari izo nyishu zo kubarira hari izo nyishu zo kubagaburira hari izo nyishu zo kubigisha hari n'inyishu zo gutanga akarorero keza kugira umwana yige agume mu ishuri yongere aregwe
Bamwe mu bakozi b'igisata kijejwe amazi n'umuyaga nkuba mu ntara zo hagati mu gihugu mu bushikiranganji buraba iby'amasoko ntanga nguvu n'agataka basaba kuronswa amafaranga ahabwa abakozi bimuriwe gukorera handi abo bakozi bakavuga ko bamanukanywe gukorera Bujumbura bakuye Igitega kubera ko umuyobozi mukuru aherutse kugenwa yanse kuduga gukorera Igitega agahitamwo kumanukana ibisata bimwe bimwe gukorera Bujumbura inkuru ya Diane Nkuru Nziza
Abakozi bakuwaho bari basanzwe bakorera Igitega bakamunukanwa Bujumbura gusanga y'umuyobozi mukuru yase kuza gukorera ku cicaro cya Idorike baba icumi bivugwa ko bamaze amezi agiye kubabiri bagiye gukorera Bujumbura amateko agenga igisata cy'amazi n'umuyaga nkuba mu gihugu hagati bita Energie Rurale avuga ko umukozi akuwaho yarasanzwe akorera akaje gukorera handi abwo amafaranga angana n'ibihumbi 150 yo kurondera uburaro aha bagiye gukorera abayobozi bategereza kuduga igitega ngo baciye barondera handi baba barakorera Bujumbura muri zone ya Buyenzi mu Ruvumera
kandi dukorera igitega urumva gusa kubera bavuze yuko abakozi bo muri hidrolike yitwa ahaneri babwiye ko baduga gukorera igitega hanyuma bashabaza kuza barakweta kureka abategetsi baho ngo basabugurura kandi kabiro ahantu mu Ruvumera ahantu hari stoke yabo.
Amakuru ava muri ico gisata cy'amazi hidrolike havuga ko abakozi bose hatazogera mu kwezi kw'icumi bataragenda gukorera mu ntara ya Gitega. Uruganda rwa Radio Inzamba ntitwashoboye kuronka abayobozi banse kuduga gukorera Gitega cyo kimwe n'umushikiranganje atwari igisata cy'amazi n'amasoko ntanga nguvu ngo bagire icyo bashikirije kuri iyo myidogo y'abakozi bo mu gisata cy'amazi n'umuyaga nkuba mu gihugu mu ntara ya Gitega.
Akoze Diane nkuru nziza ni no kuri iyo nkuru nshyensozera ko no makuru mwakoze kuba mwadukurikiye mugire umugoroba mwiza mwese naho ubutaha.